ikiketeje umukuru wa banki nkuru y'igihugu BRBL tegeka amabanki n'amazu yo kuguranana kudasubira kwemera ko hari ikintu na kimwe gikorwa ku makonti ya Lengi Yome Bunyoni byasohotse ku munsi wa kabiri w'indwi. Urwandiko rwa Leon Ahmad yakiza mushikiza manza akizigenza wa Repubulika ruri mu rurimi rw'Igifaransa yasohoye kuwa 15 ukwezi ruvuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gutuma ibyaha bitandukanye byerekeye urubanza rwa Bunyoni bikurikiranwa neza. Kuri uyu wa gatatu mu ijoro niho izo nyandiko zatangura kuja habona. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'ibiro by'umushikiza manza kizigenda wa Repubulika ntiyitaba nayo ubutumwa bwanditse twarumwikiye ujejwe kumenyesha amakuru muri BRB ntiyabusubije. Bamwe muri bagenzi bacu bakorera mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ntiyabahakaniye canke ngo abemerere igihe bamuhamagara kuri telefone. Mugabo amasoko atandukanye y'ijwi rya Amerika muri imwe mu mabanki yuguruwe kuva ku ntwaro ya gikoroni na rimwe mu mashyirahamwe y'ugurana nayo twemereye ko inzandiko twabonye ari iz'ukuri. Ayo makete twayabonye ni ukuri kwigendera. Ni kumwe mu bakozi b'ibanki iri muri biri za mbere zuguruwe mu Burundi yatubwiye ntiyashimye kumwidondoro w'umenyekana kubera impamvu z'akazi kandi yatemerewe kuvugira ibanki mu binyamakuru. Amaketu kwa abiri ry'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika n'iry'umukuru wa BRB ari hano twanayashize mu bubika hadata. Ni ukuri aya makete twayandikiwe. Ni kumwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ryo kugurana nayo yatumenyesheje. Nabo nyine ntiyashimye ko hakorera n'umwidondoro wiwe bimenyekana. Amasoko yacu yongera ko kw'iyo ngingo yerekeye amakonti yose ya Lengi Yome Bunyoni yahoze amushikiranganje wa mbere w'Uburundi ayo mu mafaranga mva makungu no mu Marundi. Ikizokurikira mu minsi izaza ikindi ni ukuraba abantu bose bikekwa kuba yaranditse ko amakonti maze bafatirwe bene izo ngingo nyene kuko nawe si umwana ntiyicaye amahera yose ntiyayanditse ku mazina yiwe. Ni kumwe mu bakorera mu gisata cy'amabanki igihe kirekire yadusobanuriye. Amasoko y'ijwi rya Amerika mwigendereza nayo nyene yatwemereye ko amakonti yose ya Bunyoni yahagaritswe ariko nta kintu kinini yashimye kutubwirira ku mvo zoba zirengeye zavuzwe n'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika. Umushingwa manza Dieudonne Bashirayishize na kwifatwa rya Bunyoni ridafite inyungu abanyagihugu. Uku ni kabisigurira ijwi rya Amerika.
Ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya bakaboko koko irimo mu Burundi. Abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse.
Mu kwezi kw'indwi guheze hagati y'umuvugizi wa Sentare ntayinyuzwa n'ibiro by'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika yatangaje ko ubutungane bukomeje gucukumbura ibindi byaha Bunyoni yakurikiranwa ko. Anyesi Bangiricenge ahaye mu iganiriro cy'abavugizi b'inzego za Leta
barongeye ko gutunga ibigwanisho adafite uburenganzira barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu. Umushikiriza manza yarasabye Sentare ko bamwongera ikiringo cyo gutohoza bivanye n'ibindi umushikiriza manza yararose.
Mu mpera z'ukwa kane Human Rights Watch ishyirahamwe rihamye agateka kazina muntu rifite icyicaro muri Amerika ryasabye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga. Clementine de Montoye umushakashatsi muri iryo shyirahamwe yabyiganije ibya Amerika by'umwihariko.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Nous sommes comme un des gens quand nous singa nayo bunyoni akubahirizwa hisunzwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa mushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe. Kubyerekeye indorerezi byokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka akazi na muntu cyo kimwe n'abaserukira igisata cy'agateka akazi na muntu muri Afrika.
Yongingi zikurikira ihindurwa ry'inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ari umugambi wo guhasha akarwi k'abantu bize igihugu bayabika mu mazu. Natavuze amazina hari abibajije ko bahora basangiye gutwara igihugu bakaba banabanye imyaka myinshi mu murwi warwanya ubutegetsi wa CNDD-FDD w'inyeshyamba imbere yo guhinduka umugambwe uri ku butegetsi iyo baza ku isonga ry'abo yifuza gukomesha. Mu kwezi kw'indwi guheze Lengi Yome Bunyoni yarumvirijwe n'umukuru wa Sentare ntayinyuzwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike aho yungururijwe yavanywe muryangozi mu buraruko aho yari afungiwe kuva ku wa munani ukwezi kwa gatanu. Hanzuwe ko akomeza kuburana afunzwe. Hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi Bunyoni yaramutse yagiriwe n'ibyaha ikekwa ko ashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka mirongo itatu. Umuryango wiwe cyane cyane imfura ya Bunyoni yakunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga ibijanye n'urubanza rwa se ntacyo baravuga cyo kimwe n'abamuburanira. Eroje Burikaneza, ijwi rya Amerika.